Nzamba.
Nzambi la samirana. Amakuru na Francine Kanyanyi.
Mwiriwe bakunzi b'amakuru ya Radio Inzamba gatika kawe sangwe kaze kuri no sango ryo ku munsi wa gatatu itariki 21 Kigarama 2022. Aya makuru ashimikiye kuri zino ngingo nyamukuru zikurikira. Leta y'u Burundi isabwa gushira imbere ibiganiro ku mpande zose za politiki zihuza abarundi bose kugira ngo impunzi zishobore gutaha mu mutekano. Ibyo bishikirizwa na Chauvino Mugwengezo arongoye umugambi w'Ipede Zigamibanga. Nyuma yaho leta y'u Burundi yerekanye ko ifise ugushaka ko impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu Rwanda zotahuka. Ingingo y'ubutungane yo kwambika izera umushingwamanza Tony Germain Nkina yakiriwe neza n'ishirahamwe riharanira gatika kazina muntu tuno la page bisaba ko yocare kugwa byihuta ubutungane nabwo bukabandanya ku yandi madosiye y'abarundi bari mu munyororo ataco bazira. Nayo mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania impunzi z'abarundi zibandanya ziyamiriza imfashanyo y'ibiharage bidasha zihabwa zagiriza ishirahamwe PAMO kubahatira kubijya kugira ngo ntirihombe. Subiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Imifuko 53 ihingurwa n'ishirahamwe Sosumo, imifuko 81 ifumbire fomihimbura, ipikipiki yo mu bwoko bwa TVS 110 n'ibikoresho bitandukanye by'igipolisi bigizwe n'impuzu n'ibirato nivyo byafashwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu mu rugo rw'umupolisi yitwa Terence Jankandondera ruri ku mutumba mwaro Mavuvu komine Makebuko intara ya Gitega. Hari mu isakwa ry'igipolisi umukenyezi wo mu polisi yaciye afatwa ku mvo z'amatohoza. Leta y'u Burundi inyaruse itegura ibiganiro bihurikiyemo impande zose kuki impunzi z'abarundi zishobore gutahuka. Ibyo bishikirizwa na Chauvino Mugwengezo arongoye umugambwe w'Ipede Zigamibanga. Ni mu gihe intumwa za leta y'u Burundi zahora mu gihugu cy'u Rwanda kuva ku munsi wa mbere gusigurira impunzi z'abarundi ko zotahuka. Chauvino Mugwengezo abona ko leta ishaka guhuma amaso amakungu. Tumwumvirize.
Ingendo imwe rudende leta ndayishimiye ikwiye gufata nimbu no munsi ashora kwemanga no kwemeza abarundi yuko intwaro yiwe iteye kubiri cyangwa itandukanye niyo kwa nkuru nziza nuko yotebuka mu ntambwe zimwe zimwe zotuma abarundi bahurumbira guhunguka gutambwa ubucabo. Nazo sizindi no gushiraho ivyo bisabwa amakungu amazi iminsi asaba, natwe tumaze iminsi dusaba yuko borondera inyene tuvugana tukabivugana twebwe, hanyuma tugaheza tugashika ku ngingo ntabanduka ngendegwa ko ingingo zirama zituma nkumbure umwizero ugaruka mu Barundi, zituma nkumbure ituze isubira kuranga Burundi bwacu n'abarundi biwacu. Izo nizo nzira zidahusha, naho izindi zose ubwo n'uruyeri tugwita uruyeri kuko nubwo bavuga bibaza ko impunzi zitazi ubwenge, kuko uko n'ugusuzugurana bibaza ko impunzi zitazi ubwenge, bibaza ko impunzi aho zigeze zishonje barabuze inzira n'ivyumviro birashe byo kuzikumbuzi wabo. Impunzi rero si juju zirazi aho ibihe bigeze kandi zirazi icatumye zihunga.
Nayo Vitan Shimirimana arongoye urunani force rurikiyemo amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki asaba leta kubanza guhagarika igacira n'urubanza uwo wese yagirizwa amabi atandukanye yagiriwe abarundi kuva mu 2015. Kubwiwe ibyo byofasha gutuma impunzi zitaha. Bitashimira Imana.
Twibaza yuko igikorwa cyo guhungura abarundi gitegerezwa kuba, kuko uko biri kose umurundi wese yifuza yuko yohunguka, kuko ubuhungiro burajyana, ubuhungiro buraruhisha, ubuhungiro burababaza. Hanyuma mugabo rero kugira ngo abarundi bahunguke hariho ibyo leta y'u Burundi itegerezwa gukora. Ibyo navyo leta y'u Burundi ntishobora kujya kubyigira mu makambi y'impunzi, ntishobora kujya kubyiga ngo nuko barungitse buramatari cyangwa uwundi ngo agiye kubaza impunzi. Barabizi impunzi zahunze umutekano muke zahunze ubwikanyi tose kazwa ry'agateka kazi na muntu kwimwe ijambo ku banyagihugu hanyuma rero leta y'u Burundi nigende yicare baje hamwe bahaguruke bavuge bati turagize inama nka kwa kundi bahora bagira inama ruko koma nka kwa kundi bahora bagira imyiherero bicare bavuge bati kuvyukuri turiko turiga ingene tugira dutume impunzi zihunguka hanyuma abatandukanye bafata ijambo bige bahere kuvyo imigwi itandukanye imaze gushikiriza katari gake aho no vuga imigambwe amashira hamwe n'abarundi bari mu yindi mike itandukanye ibyo navyo bimwe biragaragara benshi bavuga bati twebwe nitwumve yuko leta y'u Burundi yavuze yatanze itegeko yuko hahagarikwa ubwikanyi kandi abakora ibyaha bagakurikiranwa hanyuma abakoze ibyaha kuva mu mwaka w'2015 bakurikiranwe n'imiburiburi haboneke n'abakenya batangura gukorwa kw'amatohoza muri icyo gihe abarundi bazovuga bati turashobora gutahuka kubera yuko bamwe badutoteza bamwe batwica bamwe batwicira bamwe batwangaza siho bakiri ku butegetsi ntibacaramye
tubandanye n'ibijanye n'agateka kazina muntu ishyiramwe tuntu la page rirashimishwa n'ingingo ya sentare isubiramwe imanza ya Ngozi yejeje umushingwa manza Tony Germain Nkina aharanira agateka kazina muntu ubwo umushingwa manza Jean-Jean Bigirimana umuhuza bikogwa muri iryo shirahamwe ifungwa giwe ryari rinyuranye n'amategeko kimwe umukenyuro wa leta wo gutera ubwoba abo bose baharanira ko mu gihugu bubahirizwa agateka kazina muntu asaba leta gukurikiza bwabwa ngo ingingo yafashwe na sentare no gukingira umutekano w'ubuharanira agateka kazina muntu tumwumvirize
ingingo yarayifashwe na sentare isubiramwo imanza ya Ngozi ntaworeka kuyishima tubona yuko ari ingingo yategerezwa gutuma abategetsi b'u Burundi tutibagiye ubutungane bikebuka umwe wese kubimwerekeye abategetsi b'u Burundi tugasaba yuko bokwikebuka mu kutabandanya bahohotera abahanira agateka kazina muntu mu kutabandanya bafungira abarundi ubusa mu kutabandanya bahohotera abo batavuga rumwe kuko mu Burundi ntibishoboka yuko haba abantu biyumvira cyo kimwe ntibigishoboka yuko haba umugambwe umwe ntibigishoboka yuko abaharanira agateka kazina muntu ushanke amaradiyo yigora avugira abarundi bashobora kubanumya tugasaba rero yuko ubwo butegetsi bwomenya yuko abarundi mu butandukane bwabo mu byiyumviro byabo bitandukanye batezwa kubahirizwa kandi yuko amategeko ateza kubahirizwa kuri bose atawanjya wangura tugasaba kandi ubutungane nabwo yuko bwo kwikubita gashi bukareka kuba igikoresho cy'ubutegetsi aho bwiriwe burafungira abantu ubusa kanatsinda ubwo butungane bukora amakosa akomeye kuko nimwe bwategerezwa kwamira nibwo bwategerezwa kwamama mu gihe abategetsi bari kwaraho nyanga amategeko y'igihugu ushanka amategeko u Burundi bwateye ku mukono tukibutsa yuko ingingo ya 60 y'ibwirizwa shingiro itegeka ubutungane bw'u Burundi kuba ijisho ry'umunyagihugu gukingira umunyagihugu wese aba ari kararenganywa n'izindi nzego z'igihugu icya gatatu tutokwibagira turazi yuko kenshi abantu barekugwa n'ubutungane ariko ugasanga abo mu muri za parke bunguruje imanza ashanki bafashe ingingo zabo zo kugomba kugumiza abantu mu mabohero tugasaba rero ko ino ngingo yafashwe na sentare isubiramwo imanza y'Ingozi yuja mu ngiro tugasaba rero yuko nubwo boba bunguruje urwo rubanza bumurekura kaburana yidegembya nibyo amategeko avuga
Inzamba
tubandanye aya makuru ku bijanye n'ubutungane umukenyezi w'umushinga mateka Celestin Nitanga yatowe mu ntara ya Rumonge afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri amakuru ava mu ntara ya Rumonge avuga ko yoba yahagaritswe kubera dosiye yuwitwa Urimwengu Bigirimana aheruka gufungwa yagirizwa kwiba abanyagihugu abicishije mu mabuye n'amatafari aho mu Rumonge n'inkuru tubaza Evelyne Mukeshimana
umupfasoni Mwatumu yahagaritswe n'igipolisi hamwe n'igendereza kumutaga kuru wakabiri ya hagari kiwe kuivuri olitoe jo kumutumba mutambara muliko mine ni inara ya Rumonge akawayachi ya janwa utara aliriye muliko misari ya igipolisi chinara ya Rumonge haku geza nubu afungiwe ama kuru ava mgipolisi avugako uwa mkenyezi alikuwa kulikiranwa kuri dosye ya ulimwengu Bigirimana uyuna wakawa ya hora arongoye imbonera kuri muliko mine Rumonge amaze ukwezi kurenga ari mu mvuto inyuma yo guhagarikwa ku itegeko ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yagendeye iyo ntara haraheze ukwezi uri muwengo bigira imana yavuzwe cyane mu gutoza amafaranga abanyagihugu bo mu Rumonge cyane cyane bo ku mutumba wa Mutambara bafite atura amatafari yo kubaka amazu abafite imodoka z'amabeni ashomba ibikoresho byo kubaka yategerezwa kumushikanira amafaranga atari munsi y'ibihumbi ijana ku ibeni kandi ku munsi nk'umukuru w'imbonera kure muri komine n'intara ya Rumonge uri mwengu bigira imana yoba yakorana ivyo bikorwa na Celestin Itanga yahoze arongoye ikomine ya Rumonge kuva mu 2015 gushika mu 2020 ubu akaba ari umushinga mateka uwundi baba barakoranye muri ivyo bikorwa yoba ari Juvenal bigira imana yahora arongoye intara ya Rumonge abo bategetsi babiri bakaba bo bakoresha amazina y'abakenyezi babo ariyo yoba yanditse mu ishira hamwe uri mwengu yakoresha ubwo busuma amakuru avaho mu Rumonge akaba avuga ko uwo mukenyezi uwahoze ari mu stanteri wa Rumonge arico yafatiwe akaba baye umuntu wa kabiri afashwe muri iyo dosiye haraheze indwi hari uwundi mwigeme ahagaritswe ariko arabazwa
urakoze Evin Mukeshimana inyidogo ni yose ku banyagihugu bababuze abantu bagwariye ku bitaro byo muri iyo ntara ya Rumonge nyene intandaro ya byose n'amafaranga bavuga ko ari umurengera atozwa n'umukozi akora mu buruhukiro bw'ibyo bitaro basaba ko ico kibazo cyotorega umuti Bonfils Niyongere
amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura mu bitaro bya Rumonge amenyesha ko imiryango y'abafise ababo babitavye imana muri ivyo bitaro bagiriza umukozi w'ibitaro Fulgence bigira imana gutoza amafaranga kugira ngo ibiziga by'ababuze ababo bironke icumba mu buruhukiro umuryango wabuze ukaba utanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 60 ubudashoboye kuyatanga nawe abwirwa ko atakibanza kiri mu buruhukiro maze akamenya iyo ajana wiwe yitavye imana ayo makuru akaba yemeza ko uwo ajejwe icumba c'uburuhukiro ategeka ababuze ababo ko bamuhakazi ko koza uwitavye imana imbere yuko ashingurwa bakamuriha amafaranga angana ibihumbi 25 abanse gutanga ayo mafaranga uwo mukozi arabagira ko iterabwoba akababwira ko bashobora no kutaronswa ikiziga c'uwabo ngo baje kumushingura amakuru ava muri bamwe mu bakozi bo kuri ibyo bitaro bya Rumonge aremeza ibyo abo banyagihugu mu Rumonge bavuga bakavuga ko uwo mukozi w'ibyo bitaro ashigikiwe n'umuyobozi ajuru ubutunzi n'intwaro ku bitaro bya Rumonge azwi ku izina rya Izahake Mbonihankuye ayo makuru nyene akavuga ko mu bisanzwe umuntu yabuze uwiwe atanga amafaranga ibihumbi 20 yinjira mu kigega c'ibitaro bya Rumonge uko ijoro rikeye ikiziga cuyiwe kiri mu buruhukiro nayo ngo ayo yandi atozwa n'uwo mukozi waciye kubiri n'amategeko abanyagihugu bitura ibitaro bya Rumonge basaba abajejwe kurongora ivyo bitaro guhagarika ivyo bintu biteza urubwa kandi bigatanga ijombi y'ivyo bitaro uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe twakuye kuri telefone Izake Mbonihankuye kugira atange umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko ntitwashoboye kumuronka
makuru ajanye n'impunzi bararahira bakarengwa ko badashobora kwakira ibiharage bidasha abo n'impunzi z'abarundi n'iz'abakongomani bari mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania ni mu gihe kuri uyu wa kabiri abarongoye ishyirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi PAM igisata cyaryo gikorera muri iyo kambi bakoranije izo mpunzi bazisaba kwemera imfashanyo y'ibiharage babahaye kandi abategetsi ba Tanzania basavye PAM kurondera ibindi biharage aho baboneye ko ibyo bari batanze bidasha inkuru ya Karine Dusabe
izo mpunzi zirahira zikarengwa ko zidashobora kwakira ibiharage bidasha naho mu ishyirahamwe PAM baguma baziryosharyosha bavuga ko n'abaserukira ubutegetsi bwa Tanzania ngaho mu ikambi bemeje ko ivyo biharage bidasha ko atambo n'imwe yotuma bavyakira naho bababwira ko bazoca babaha ibindi mu kwezi kwa mbere kuza umvirize umwe mu bari bitavye yo nama
musi weje habaye inama yaba muri WFP hamwe n'imigu y'impunzi ni gutandukana ku ruhande rw'abakongomani ni gutandukana ku ruhande rw'abarundi hanyuma bababwira ngo nibemere batari ibyo biharage ngo mu kwezi kwa mbere bahazaza bishasha inkunzi nazo zitoya ntabyo dutora kuko nubwo muri ko muraturenganya mu gihe uburongozi bw'amadukwemeza ko ibiharage bidasha userukira leta Tanzania ngaha mu itambi
bavuga ko batoronka inkwi zo kubiteka kuko baraheze hafi indwi barabitetse ku mugaragaro abaserukira pame abaserukira leta hamwe n'impunzi kugira ngo bishe hakoreshejwe inkwi zuzuye imodokari zine
kubera iki bababwiye ko bidashamika nka kubyemera babitetse muri kumwe muranka kubyemera murabiza murabiteka nabo nyene twose tubona biranka gushe murabyibonera hakuri mu by'ubwine y'inkwi izo mpunzi ntabwo tworonka
mukamenya ko kuva mu kwezi kwa cumi uno mwaka izo mpunzi zifungura ubugari bw'ibigori gusa ababishoboye babukoza amababi y'ibijumbu kubera batagira ikindi babukoza
Nino kuri no nkuru ivugwa mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania duciye dusozerera ko aya makuru tubashimire mwese mwadukurikiye mwari kumwe na Francine Kanyange nariko ndabashikiriza ndabifurije ibihe byiza aho hose muherereye naho kuri ndisango